Tushimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi miko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika muri Uganda mu karere ka Kisoro naho nyine muratwumva tanko mazi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe. Abarundi bahungiye mu kambi ya Rusenda iri muri Kongo basabwa kwirinda kwinjira mu mirwi itwaje ibirwanisho iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Ende abifata ingingo isaba ko barifije bose gushobora guterera mu gushobora kusuzuma neza abantu bafise ibyangombwa kugira ngo bashobore kuba mu nkambi.
Uyu ni Iranzi Olivier n'umuyobozi aserukira impunzi z'abarundi mu ikambi ya Rusenda muraza kumumva muri ano makuru. Mu gihugu cy'u Burundi ingwara ya COVID-19 yongeye kugwira abarenga 200 niyo bamaze kumenyekana ko banduye kuva ku wa mbere w'inondwi. Ilima kumurwa mukuru wa Peru hiriwe imyerekano y'abanyagihugu basaba President Dina kuva ku butegetsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yumvikanisha ko imigambi ifitiye Afrika ataho ihuriye n'iyo Ubushinwa bufitiye uwo mugabane. Ido ni ido yano makuru yose nce ku masonga ni mukanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu muhinga bw'ibyuma Nadia Tahana Engineer Justin bo turi kumwe. Nongere ndabahikaze ncuti bakunzi bijwi rya Amerika makuru tubafitiye muri kano kanya reka tubahere ku mugabane wa Afrika. Duhereye muri Somalia aho intagondwa za Al-Shabaab muri ico gihugu zagavye igitero ku kigo ca gisirikare. Ni kigo leta yemeza ko yari yaratujejemo abo bihevyi. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi atubwira ibindi kuvya kino gitero.
Ministri w'itangazamakuru yavuze ko iki gitero cyaje gusubizwa inyuma nkuko umwofisiye kuri ico kigo giherereye muri Somalia rwagati mu mujyi wa Garkade abihamya. Yavuze ko abapfuye barimo wari wungirije komanda w'ikigo wari mu bahawe imyitozo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahari. Icyo gitero kigaragaza uburyo Al-Shabaab yibasiye igisirikare cya Somalia na nyuma y'uko guverinoma yihimuye mu mwaka ushize igatera intambwe mu guhangana n'imitwe y'abarwanyi ikorana na Al-Qaeda. Abarwanyi ba Al-Shabaab bishije ku kigo cya gisirikare cya Garkade mu gitondo cyo kuri wa gatanu baturitse amabombe yarateze mu modoka banarashisha imbunda zabo. Yavuzwe na Kapiteni Isa Abdullahi. Icyo kigo kiyobowe na Danab n'itsinda ry'abakomando batojwe na Amerika bagize uruhare mu bitero byo kwihimura ku barwanyi. Minisitiri w'itangazamakuru yatangaje ko uretse Al-Shabaab yishe abasirikare barindwi, abasirikare ba guverinoma bishe 100 mu mutwe w'abarwanyi kandi ko bashwanyaguje amakamyo 3 arashishwa ibisasu. Umuturage w'i Garkade Abdullahi Nur yabwiye Reuters ko yumvise ibisasu bya rutura biturika ku kigo cya gisirikare byakurikiwe n'imirwano n'ibitero by'indege mu rukerera rwo kuri wa gatanu.
Nenekce ku masonga nkitangura ubwongereza bwemeje kugira uruhara mu gufasha Ukraine gukwirikirana abayobozi b'Urusiya mu mategeko kubera intambara ico gihugu casomborokeje muri Ukraine. Ibindi kuri no nkuru na team ishimwe.
Ibyo byatangajwe uyu munsi wa gatanu mu gihe inkunga amahanga yo gufasha Ukraine mu ntambara irwanamo n'Urusiya nayo ikomeje kwiyongera. Muri iyi minsi Ukraine ntiyahwemye kumvikana kenshi itakambira amahanga ngo ayifashe mu buryo bwose bw'iyi ntambara igiye kumara umwaka. Umunyamabanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza James Cleverly yavuze ko igitero Uburusiya bwagabye ku gihugu gituranye cya Ukraine mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize ari ukurenga ku buryo bukabije ku mategeko mpuzamahanga. Ku bw'ibyo Ubwongereza bukaba bwaremeye ubutumire bwa Kiev bwo kwinjira mu itsinda ry'abafatanyabikorwa bashakira hamwe inzira zo kuryoza Uburusiya ibyo bwakoze biciye mu mategeko. Hari kandi urukiko rushya rwashyizweho rugomba gusuzuma ibintu byose byatuma Uburusiya buhanwa. Uru rukiko rushobora kuzakorera muri Ukraine ariko rugakoramo abashinjacyaha n'abacamanza mpuzamahanga ndetse n'inkunga ikava hanze ya Ukraine. Ubudage nabwo bwagaragaje ko bushyigikiye iki gitekerezo. Icyakora hashobora kugaragara inzitizi imbere y'uko uru rukiko rwashyirwaho zo kubanza gufata abayobozi b'Uburusiya bazaba barebwa n'iki kibazo.
muri Peru naho ibihumbi by'abantu bakoze imyerekano ku murwa mukuru Lima basaba ko president Dina Boluarte ava ku butegetsi. Tim Icuka Ilima, kiriwe cyifashe gute?
Ikintu cya mbere ubanza kubona mbere y'abigaragambya ni amagorofa agurumana n'ibimodoka by'abashinzwe kuzimya inkongi z'umuriro mu murwa mukuru Lima. Ababigaragambya n'uburakari bwinshi barasaba ko president Dina Boluarte ava ku butegetsi. Abenshi mu bigaragambya baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu, cyane cyane igice cy'amajyepfo. Polisi yananiwe guhosha iyi myigaragambyo kuko bigaragara ko abaturage bariye karungu. Ahanini uburakari bw'abigaragambya bwatewe n'indi myigaragambyo yabaye mu kwezi gushize, ndetse ikagwamo n'abantu ariko batatangajwe umubare. Imyigaragambyo yabereye mu mijyi ibiri iherereye mu majyepfo y'igihugu ariyo Ayacucho na Juliaca. Uretse kuba abigaragambya basaba iyigura rya perezida, baranifuza ko habaho izindi mpinduka zikomeye zirimo guhita hakorwa andi matora, ndetse hagashyirwaho n'itegeko nshinga rishya. Bigaragambyaga baririmba bagira bati: Dina uri umwicanyi kandi abaturage ntitugukunze. Mu ijambo bigaragara ko ritari ryateguwe, perezida wa Peru Dina Boluarte yavuze ko abigaragambya bangije ibintu bazakurikiranwa n'amategeko.
Ijwi ry'Amerika turacari makuru agezeho ijya nino ku isi. Umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe Janet Yellen arabandanya urugendo rwe mu bihugu bitandukanye vya Afrika no musiriwe muri Senegal, aho yasiguye ko gahunda ya Amerika kuri Afrika ataho ihuriye na gato n'ivy'Ubushinwa bwifuza gukora kuri uwo mugabane. Ibi none bisigura iki? Tim arabigarukako.
Muri uru ruzinduko arimo muri Senegal, Janet Yellen yavuze ibyo yumvikanisha ko Amerika yagombye kuba iri muri Afrika kandi Afrika nayo iri kumwe na Amerika. Yunzemo ati: umuhati wacu ntabwo ushingiye mu gucuruza, ntabwo ari ukwerekana, ariko kandi nta n'ubwo ibyo dukora ari iby'igihe gito. Madamu Yellen yari mu nama yabaye mu kwezi gushize hano muri Amerika, inama Perezida Biden yari yatumiyemo abayobozi bakuru bo ku mugabane wa Afrika. Ashingiye ku byavugiwe muri iyi nama, Minisitiri Yellen yagaragaje ingamba nshya Amerika ishaka ku mugabane wa Afurika zirimo kuvugurura umubano hagati ya Afurika na Amerika, hibandwa cyane ku byo imigabane yombi yakorera hamwe kuruta icy'umwe wakorera undi. Yanenze kandi Uburusiya kubera intambara bwagabye kuri Ukraine yatumye ubukungu bwa Afurika buhungabana mu bihugu bimwe, ahandi bugasubira inyuma. Kuri iki kibazo cy'intambara yo muri Ukraine, Yellen yavuze ko ikintu kimwe cyiza cyakorwa mu gutuma ubukungu bw'isi bwongera gutera imbere ari ugushaka uburyo intambara yo muri Ukraine yahagarara. Ari muri Senegal, Janet Yellen yabonanye na Minisitiri w'Imari Mamadou Moustapha Ba na Perezida Macky Sall wa Senegal. Yellen yavuze kandi ko ibihugu byo muri Afurika bikwiye gukomeza gushaka uburyo bwo gukorera mu mucyo. Biteganijwe ko azava muri Senegal yerekeza muri Zambia kuri iki cyumweru, nyuma agakomereza muri Afurika y'Epfo.
Kijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dushimira abagenzi bacu ku makuru agezweho ijya nino ku isi. Baduteguriye bongera badadushikiriza yaba ku mugabane wa Afurika canke aha muri Amerika. Ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Tumira mate gato hama tuje mu karere k'ibiyaga bigari. Eka tuyahere mu Rwanda, urufuga umenyesha makuru Ntwali John Williams rubandanya kutavugwa ko rumwe. Bagenzi biwe bamenyesha makuru hamwe n'inshuti zirimwo iziwe z'amaraso basaba babijeje gutohoza neza icamwishe. Polisi y'u Rwanda yo yemeza ko yahitanywe n'isanganya ry'ipikipiki, abandi suko babibona mu byumva mu nkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa yavuganye n'impande zitandukanye.
Urupfu rw'umunyamakuru Ntwari John Williams rwamenyekanye cyane ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Amakuru avuga ko uyu munyamakuru yaba yarapfuye azize impanuka saa 8:50 zo mu rukerera ku wa gatatu w'iki cyumweru. Tuganira n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda, senior superintendent Irene Irere, yaduhamirije iby'aya makuru.
Impanuka yabaye mu ijoro ryo ku kabiri bishyira ku wa gatatu saa 8:50 gitondo kumva ahagana mu rukerera rwo ku gatatu. Imodoka rero yagonze moto niyo Ntwari yari ariho atwawe, zaragonganye, hanyuma Ntwari yitaba Imana, wari utwaye moto umumotari akomereka. iperereza y'ubwo ryaratangiye nk'uko bisanzwe bigenda mu matsinda no mu muhanda ibyo iperereza rizageraho ntizashyikirizwa ubushinjacyaha yanamurikirwa nk'uko inzira y'ubutabera isanzwe ikoreshwa.
Uwamugonza ari he? Ikinyabiziga kiri he?
Ibinyabiziga ubundi byakoze impanuka bifungirwa Kacyiru, hanyuma uwamugonze kuri police station ya Kicukiro.
Bwana Emmanuel Masabo, mukuru wa Ntwari yabwijwe rya Amerika ko polisi ariyo yabahamagaye kuri uyu wa kane igamije kubereka umurambo ngo bemeze niba ari uwabo, kuko ngo polisi yarabanje kuyoberwa Ntwari kubera ko nta cyangombwa yari afite kimuranga.
Polisi yo yabahamagaye ko matatawa yagiranyirira yamutwereka yavuze ni niwe n'uwanyu akakonfirma ko ari uwacu, ubwo ntazindi detaye batubwira ko ngo yagonzwe n'imodokari
yego
ari kuri moto ngo arapfa ntazindi detaye baduhaye ntazindi kabajemera badikiya.
Umugore wa Ntwari Ornella Isimbi yatubwiye ko baherukanaga mu masaha 9 ku gica munsi cyo kuwa kabiri w'iki cyumweru, ariko ko bandikiranaga kuri telefone
mesaje nkeruka saa 2:28 z'ijoro. Ubwo ayo masaha yindi yakurikiyeho nayo nsi kuri telefone yabaye yoreti kompozi.
Yari yakwandikira kubwira ngo iki?
Ngo ari kuri moto. Ngo yero hari hakiri kare ayo masaha y'impanuka n'ibice byose nabyo nsi sinzi igihe yayikoreye.
Ni ukuva akimara kohereza ubwo butumwa bugufi telefoni yakivaho,
ntabwo nahise muhamagara ku kanya
yego
ngo numve kiriho, ariko nka nyuma y'iminota 10 narongeye ko namuhamagaraga nyuma y'iminota nka 10 cyangwa se 15 cyangwa se nyuma y'isaha gukirageza na shamo diferanse nyine, ariko aho nongeye guhamagara nyine nasanze itagishoboka kuba yacamo.
Ijwi rya Amerika kandi yamenye ko mu ijoro ryo kuwa kabiri w'iki cyumweru mbere y'uko uyu munyamakuru apfa yari yabanje guhura n'umunyamakuru mugenzi we Bihibindi n'ubu. Bihibindi avuga ko bahuriye ahano mu mujyi wa Kigali I Nyamirambo ahazwi nko kuri 40 ahagana saa moya n'igice z'ijoro. Bihibindi akavuga ko baganiriye ku bijyanye n'akazi k'itangazamakuru aho bari bicaye basangira icyayi, avuga ko batandukanye nka saa 2:00. Wamubona gute?
Wabonaga afite amakenga avuga ati nta kintu rwose, imiryango yose irafunze, ati n'ubushobozi bwo kugenda bukendera ibintu byose, ese ibintu byose birafunze birafunze kuri njye, uburyo na telefone kuganira avuga ati reka mbanze ni switching off tuganire dutuje ntabamenye ibyo amatelefone, ati nireka dukomeze turwanarwane n'ubugeni. Ntabwo nabonaga ko ari umuntu wahita agenda.
Kuri Bwana Gonzaga Umuganwa, umunyamakuru wigeze kubaho umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda ARG, yakundaga gukoranira bya hafi na nyakwigendera, avuga ko urupfu rwe rusize icyuho gikomeye mu itangazamakuru mu Rwanda.
Oya, kiyagahinda birababaye, ariko ni ukubyakira nyine kubera ko nyuma y'ibyo yatwese, kubera ko umuntu wari ufite uburambe maze akazi kawe twarakomeye bya hafi ishyaka ry'abanyamakuru twamaze imyaka myinshi dukorana, kandi yari azi umwuga, yatunze na benshi, kandi yari afite n'umwete wo kwisanzura bitagaragarira benshi.
Mu bandi bashegeshwe n'urupfu rw'uyu munyamakuru harimo umuntu wa politiki Madame Victoire Ingabire Muhoza, umuyobozi w'ishyaka Darufa Umurinzi, avuga ko bari bafitanye gahunda y'ikiganiro ku wa gatatu, ariko ko yamwandikiraga agasanga Ntwari ntasoma ubutumwa. Yavuze ko yaje kubona ubwo butumwa bwasomwe ku wa kane w'iki cyumweru, ariko uwabusomye ntiyabusubiza, yatunguwe n'urupfu rwe akagira icyo asaba bo bireba.
Nose ntabwo ndabyumva nyine, nane no gusinzira kuba nijoro ubusindasinzira ntabwo ndabyumva, kuri njye nta munyamakuru ngo rusigaye muri uru Rwanda. Byaba byiza bihamenyekanye iby'urupfu rwe neza, kuko kuvuga ngo umuntu nka Ntwari abantu benshi bari bazi, abamotari iki akacwa n'impanuka hagashira iminsi ibiri abantu batarabimenya, ni kuko ibintu nk'ibi biri bikuri amarangamutima mu banyarwanda bigira gute. Byaba byiza nk'abafite mu nshingano zabo bajya babisobanura bityo bagaca amazimwe.
Umunyamakuru Ntwari John Williams yari umuyobozi w'ikinyamakuru Ireme News.net icyarimwe n'umuyobozi wa Pax TV yakoreshaga cyane ku muyoboro wa YouTube. Yarazwi cyane mu gutinyuka inkuru zikomeye benshi mu banyamakuru batashoboraga kwisukira. Benshi bazamwibukira mu nkuru zicukumbuye zirebana na politiki y'u Rwanda. Haba ku mbuga nkoranyambaga inkuru ze zanengwaga cyane n'abari mu butegetsi, rimwe na rimwe nawe ubwe bakamwibasira, apfuye afite imyaka 43 y'amavuko Ntwari asize umugore n'umwana umwe akagira usajwe rya America ikigali
Komba taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Belle Forestia Brola.
Kombo taxi nagakino mukurikirana imisi yose ku jugi ya America kwa gatandatu no kwa mungi gice saha 10 na 2 n'iminota 10 ku masaha yo kumugoroba turacari ro mu makuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cy'u Burundi abantu barenga 200 ni bamaze kumenyekana ko banduye ikiza cha COVID ya 19 mu kuva ku munsi wa mbere winondwi abagwayi benshi bari mu mashuri y'indaro mu ntara ya Bururi iri mu manuko bw'igihugu umugenzi wacu Eloge wirika neza yadukuri kiraniye ino nkuru
ibitegerejwe rya America rikesha ubushikanganje bw'amagara y'abantu mu Burundi zerekana ko hagati mu gisagara cha Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi harabarwayi batatu mu buraruko bwa Bujumbura habarizwa umwe nayo mu manuko bw'ico gisagara hatowe mu rwayi umwe co kimwe no ku bitaro byitiriwe abasirikare ni ku bantu 54 bapimwe muri komine Bukinanyana mu ntara ya Kibitoke mu buraruko bushyo burengero bw'u Burundi abantu 22 basanganywe ubwandu bw'umugera wa coronavirus ku 55 bapimwe muri komine Sare mu ntara ya Bujumbura mu burengero hamaze kuboneka abarwayi batatu ku bantu 19 bapimwe mu ntara ya Ngozi mu buraruko umuntu umwe niwe yasanganywe ubwandu bwa virusi ya COVID-19 kuri batatu bipimishije ni mu karere k'ubuvuzi ka Kiremba kamwe mutwabonetsemo abarwayi b'umurengera mu mwaka wa 2021 n'2022 mu ntara ya Makamba mu manuko umuntu umwe yapimwe yasanganywe umugera wa COVID-19 niwo muri komine ya Nyanzarake amakuru ava muri izi ntara aremeza ibitigiri by'umurengera biboneka mu ntara ya Bururi mu manuko ni ku mashuri atatu afite uburaro ari mu makomine ya Rutovu Bururi na Matana nk'uko ibiharurijwe rya Amerika rihabwa n'abajejwe ndero wa Bururi bikemezwa n'abajejwe ubuvuzi bizerekana mu Rutovu kuri lise yaho hari abanyeshuri barwaye 72 lise ya Rubanga muri komine Matana iharurwa ko 58 mu gihe lise ya Bururi hatowe abanyeshuri 42 banduye COVID-19 nibitigiri kugera kuri uyu wa gatanu ugenekerezo rya 20 ukwezi kwa mbere umwaka w'2023 amakuru ava mu bajejwe ndero mu ntara yemeza ko ibiharuro bya mbere byatanguye kwibonekeza mu ntango z'indwi inyuma yaho hari abanyeshuri batahukiye bavuye mu mahiganwa y'umupira w'amaboko handball mpuzamashuri ku murwa mukuru wa politiki Gitega mu ndwi iheze twibaza ko abanyeshuri bahanahanye umugera wa COVID-19 mu gihe bari hamwe Gitega kuko bahahuriye bavuye mu mihingo myinshi kandi bakaba bagumye begeranye umwanya munini mu mahiganwa niko bamwe mu barezi batashimye ku mwidondoro wabo menyekana batubwiye mu mwanya wa mbere icyo abajejwe amagara y'abantu n'indero bihutiye kwabaye ugupima abanyeshuri mu kivunga ariko bamenyesha ko bigoye gutuzikiriza cya COVID-19 mu mashuri y'indaro abana barara ahantu hamwe atasaganirizo bakongera bagasangira ubwiherero bwogero hamwe n'ikibanza bafunguriramwo nkuko amatoko yacu yabyemereye rya Amerika abajejwe indero naho bagerageje gushyiraho ingingo zo kwirinda icyo kiza hari ubukene bw'ibikoresho n'indobo imiti yo koga mu ntoki n'ibindi iryo rya Amerika ryagerageje kurondera ubushikanganje bw'amagara y'abantu mu Burundi kugira ahubwo icyo bushikirije kuri ibitigiri bishasha byinshi bya COVID-19 byatubiye kwibonekeza ibiro byajejwe kumenyesha amakuru byatumenyesheje ko umushikanganje wa mbere ari wazogica bivuze ko nk'umukuru w'umurwi ujejwe kurwanya irandagata rya COVID-19 ku rwego rw'igihugu Jean Ndakobuca ari mu gikoranire cy'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD cyatanguye kuri uyu wa kane ku murwa mukuru wa politiki Gitega ikazorangira kuri uyu wa gatandatu ariko mu mpera z'umwaka agira umwihwezo w'ingene ikiza cya COVID-19 cyarwanijwe mu Burundi yari yavuze ko gisa n'icyaherengeteye yavuze ko iyo ngwara itakiri ikibazo yongera ashimira ibimenyesha amakuru byafashije kugira kugira abanyagihugu bamenye uko bitwara
nkengurukire cyane banyakuru bamenyesha makuru uruhara rwabo rwarabaye ugukimaze gikomeye mu kwikingira iki kiza cha covid 19
ariko twa bamenyesha nuko la situation musi ya covid covid mu Burundi nikiri kibazo ibiharuro biri hasi cyane
mbere yaci yashinga mu rwi wo kuzokwerekana uko covid 19 yarwanijwe n'uburyo bwakoreshejwe harimo imfashanyo mva makungu
uwo mugwi uzoburongowe na Colonel Nzisabira Claver icegera ciwe ni yakuba umuvugizi w'umukuru w'igihugu hanyuma dushikirize raporo son excellence amenye n'iki gihugu no musi cyokora kuri iki kiza cha covid 19
imbere yo kwamushikiriza icyo cegeranyo president Evariste Ndayishimiye nawe nyene yarishimiye ukuntu igihugu ciwe cyarwanije covid 19 kwa 31 kwa 12 guheze mu kiganiro yahaye abanyagihugu namenyesha makuru yavuze kw'incanjo nyinshi zihabwa abarundi yazo zatumye batandura cyane cyo kiza
kibazo by'amagara y'abantu iyo tuma ku Burundi buri mu bihugu bya mbere bicandaga burya nico gituma mbere nibaza yuko nikiza corona kitadufashe cyane kuko abana b'u Burundi baracandagwa cyane ku buryo tubakingira
kuva mu ntwambere atowe mu mugera wa covid 19 mu Burundi mu kwa gatatu 2020 ibiharuro bitangwa na komite y'igihugu ijejwe kurwanya ico kiza zerekana ko abantu 52,429 ari bo bawanduye 38 babahitana abagera ku 23,984 baronkejwe incanco mu gihe abapimwe bangana hafi umuriyoni n'ibihumbi 190 kuva ku itariki ya gatanu ku kwezi kwa mbere Burundi bwakuyeho ibipimo bya covid 19 ku ngenzi zose zinjira mu gihugu zaba iziciye mu mazi ku butaka no mu kirere kikaba ico gihugu conyene co mu muryango wa yase cyari gisigaye kigisaba ivyo bipimo eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short wave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilo F 15,320 kilo S 15,765 na kilo S 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo S 15,180 na kilo S 13,330 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo S 15,460 na kilo S 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu.
Muri no makuru turafitiye amakuru y'imikino na sport ariko imbere yaho reka tubanze tuje mu gisata c'impunzi aho abarundi bahungiye Mikambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu y'Epfo basabwa kwirinda kwinjira mu mitwe yitwaje ibirwanisho ikorera muri territoire ya Fizi iri mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Impanuro baziherewe mu nama y'umutekano yahuje komisiyo y'igihugu ijeje impunzi n'abaserukira impunzi. Ino nama ivyayo twari twabitumye mugenzi wacu Vedaste Ngabo Iuvira.
Mu nkambi ya Rusenda umutekano muke warumaze iminsi wagaragara utegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho binjiragamo bagafata abagore ku ngufu bagatema abantu ndetse bakanyaga impunzi amafaranga ubu uragenda ugabanuka. Inama y'umutekano yabaye yahuje abaserukira impunzi zo mu Rusenda hamwe n'amashyirahamwe arimo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ndetse n'igipolisi kuri Centre Eugene yari mu rwego rwo kwerekeza impunzi zo mu Rusenda ko umutekano wazo ucunzwe neza. Ikindi kibanzweho ni ugusaba izi impunzi kwirinda kuja mu mitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani ikorera muri aka karere nk'uko bisobanurwa na Didier Numbi wa Numbi umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda. Iranzi Olivier ni umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda avuga yuko mu rwego rwo gushakira umutekano abayituyemo inama yategetse yuko abantu bayibamo mu buryo butemewe n'amategeko bayikugwamo.
Isenze have ifatinga ingingo isaba ko abarifije bose herekwa chef de bloc, aba chef de village, aba chef de site, abarongoye ibiro bikuru by'ikambi gushobora guterera mu gushobora kusuzuma neza abantu bafise ibyangombwa kugira ngo bashobore kuba mu nkambi bizwi. Aho rero tukavuga nk'abakongomani usanga baramaze kurongora mu makambi ugasafisa abana bangahe tukavuga bamwe muri abarundi bagenda bahunka bakagaruka tukavuga n'abandi bataronka ibifomu bari kwaronera nyine baronka ibifomu gabo ntabaye ngasoko kwa munka
ku Rwanda gumwibuzo userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Didier Numbi wa Numbi avuga kandi yuko basabye impunzi kwirinda kwicara azandika amabaro we y'inyoma asabisha ubuhungiro mu bindi bihugu zitwaza yuko zifite umutekano muke Bigirimana Vianney ni impunzi yo muri inkambi ya Rusenda agendana ubumuga agaragaza yuko nubwo inama y'umutekano yabaye hasi na leta ya Congo byari bikwiriye gukora amatohoza yimbitse kubateza umutekano muke muri inkambi kugira ngo bashikirizwe ubutabera
ikintu kihari ugiye nuko leta ya Congo yatwakiriye ngaha mu nkambi ya Rusenda na hasere yasanzwe igira gute idufasa muri nkambi ya Rusenda boze hamwe kugira ngo barabe ikibazo twege impunzi dufise ngaha mu nkambi ya Rusenda bagikemure kuko twege duhura n'ibibazo bikomeye cyane bijyanye n'umutekano nk'akarorero nk'uko mumaze kubibona aha muri nkambi ya Rusenda abantu benshi baramaze kubura imiryango yabo bamwe baramaze kuyishwa nk'uko byabaye Katunguru ya gatatu bakica abantu umurefije abandi bakagira gute bakagirwa violence
nungo biruko zimwe mu mpunzi zisangiye inama y'umutekano ari ingenzi kuko zari zirambiwe n'umutekano muke wategwaga n'abantu bitwaje ibigwanisho bafata abagore ku ngufu ndetse bakambura impunzi amafaranga
kuvuga umutekano wacu twaraduhagaze kabisa tugiye mu gitanda kuryama mva twajya amatuzi ko tutayibura muke ku pende buko umutekano wari muke hari namwe na hamwe wadomba amasaka atanga kuvuga
kubera ibibazo by'umutekano muke birangwa muri territoire ya Fizi mu cyumweru gishize societe civile muri Fizi yaresabye yase na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi guhagarika gahunda yo kwimura impunzi mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira mu nkambi ya Mulongwe bitewe n'uko hari impunzi zigenda zigaragara mu bikorwa by'abitwaje ibigwanisho Veda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
akazi kimuramaze kukamenyera ko kabamenyesha ko tugomba tubabwira makuru y'imikino na sport no musi rero muri kino gice cy'imikino na sport turibanda kuvya basketball mu gihugu cy'u Rwanda mu mpera zino ndwi hazoba championnat w'umukino w'intoki wa basketball ku nshuro ya mbere muri ico gihugu cy'u Rwanda uzobandanya rero mugenzi wacu Jean-Claude Munyandi ndareka tumuhakanya bitugire ku muriri
mu mukino w'intoki wa basketball championnat cyo cyambere mu Rwanda amakipe y'abagabo yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize irakomeza mu mpera z'ikingiki uyu munsi kwa gatanu hateganyijwe imikino ine muri aka kanya harimo gukinwa imikino ibiri yatangiye saa moya ikipe ya Espoir Basketball Club irimo gukina na UGB ku kibuga cya Secor i Masoro naho ikipe ya Tigers Basketball Club ikaba irimo gukina na Shoot for Stars ku kibuga cya Kaminuza ya Kepler isaa tatu z'ijoro haratangira indi mikino ibiri ikipe ya Reg Basketball Club irahura na Kigali Titans kuri Kaminuza ya Kepler naho IPRC Kigali ikaza gukina na Orion Basketball Club kuri Stecol i Masoro ejo kwa gatandatu hazaba imikino itatu IPRC Kigali izahura na Shoot for Stars ku kibuga cya Kaminuza Kepler guhera saa munani isaa kumi Patriot Basketball Club izakina na IPRC Musanze kuri Stecol i Masoro hanyuma Tigers Basketball Club ikazahura na UGB kuri Kaminuza ya Kepler guhera saa kumi n'ebyiri ku cyumweru nabwo hazaba imikino itatu muri Kaminuza ya Kepler guhera saa munani ikipe ya Patriot Basketball Club izahura na IPRC Huye kuri iyo saha ya saa munani kandi Espoir Basketball Club izakina na IPRC Musanze ku kibuga cya Secor i Masoro kuri iki kibuga cya Secor kandi Kigali Titans izahahurira na Orion Basketball Club mu mukino uzatangira saa kumi yari Kada Munyandinda i Kigali
Claude Munyandinda urakoze tuzosubira kwa Mungu tubwira uko imikino itandukanye izoba iri kwiragenda mu kanya turana gahindukira ko imbere ko tugahanange ndabibukije muri Mateko mu gihugu cy'u Rwanda urupfu rw'umenyesha makuru Ntwari John Williams rubandanya kutavugwa ko rumwe police y'u Rwanda yemeza ko yahitanywe n'isanganya y'ipikipiki ariko impande zitandukanye zirimo umuryango wiwe n'inshuti ziwe za hagufi ni zibibona uko harimo abasaba amatohoza kugira ngo bamenye icamuhitanye Shikiranganja jeje kigega cha leta naho aho muri Amerika Janet Yellen arabandanya urugendo rwiwe mu bihugu bitandukanye vya Afrika no muri Senegal yasiguye ko gahunda ya Amerika kuri Afrika ataho ihuriye n'ivyo bushinwa bwipfuza gukora kuri uyo mu ugabane Lima ku murwa mukuru wa Peru hiriwe imyerekano y'abanyagihugu basaba president Dina kuva